VOA. Iyi ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Miriyo neza nshuti mwese, turi kumwe kuri umunsi wa Mungu, itariki 8 y'ukwezi kwa 5 umwaka w'ibihumbi 2016. Muri kumwe na Federica Nkundikije. Uyu munsi ni kwa Mungu mubizi, ibiganiro byacu bigiye gutangurwa n'ikiganiro muri Isanga. Ibiganiro bihuza abarundi hagati mu gihugu byaratanguye kandi biramaze gutunganywa mu ntara zitari nkeza mu Burundi. Nyamara ibindi biganiro bihuza leta y'u Burundi n'abandi banyapolitiki bari hanze y'igihugu ntibiratangura. Inyuma yaho huguruliwe inama yari yatumiwemo abegwa n'ikibazo byo mu Burundi yabereye mu gihugu cya Uganda, yatunganijwe n'umuhuza Perezida Yoweri Museveni w'igihugu cya Uganda. Isango rikwirikira ibiganiro ryari gutangurira yarusha ntiryabaye. Mu nyuma ishyirahamwe ryo mu bihugu byo muri Afurika y'umuseruko yahavuye irige na Perezida Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania ngo nawe abe umufasha muri ibyo biganiro bihuza Abarundi. Perezida Benjamin Mkapa yari yatumye ko abanyapolitiki b'Abarundi mu biganiro byari gutangura yarusha kwigenekezo rya kabiri ryo ku kwezi kwa gatanu gushika kwigenekezo rya gatandatu. Yamara ibyo biganiro ntivyabaye, vyahavuye vyungururuzwa kandi utumire bwari bwamaze gutangwa. Irindi sango ryashikirijwe n'iryo ibyo biganiro ni tariki 21 y'uku kwezi kwa gatanu. Mbega iryo sango ryoryo rizokubahirizwa? Mbega ikintu gituma ibyo biganiro vyama vyasibijwe n'ikihe? Uyu munsi twatumiye abashingantahe babiri bakurikirana politike mu Burundi hafi cyane gose. Twatumiye umushyirantahe Deo Hakizimana yigeze guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2010. Twatumiye kandi na Professor Paul Nkunzimana arongoye umugambwe abakozi kugira ngo badufashe kwihweza ikintu coba gituma ibyo biganiro byo biramutse caarusha bidatangura. Mwiriwe neza abashingantahe, turi kumwe. Murakomeye ngaho?
Ego turaho.
Ubushuhe bwinshi ubu iki nibaza ko riko yatangura mu Burundi?
Yaratanguye.
Yego.
Gori yavanze n'imvura nk'inge.
Imvura itaguye ari nyinshi si ibicane rwose, kuko iratuma ibitegwa bimeregwa neza. Kiretse iguye nabi.
Baravuga yuko ibitegwa bimeze neza, hari mugabo baravuga yuko imvura itakwiye, nasinye ibintu bitangaje sinzi icyo bivuga.
Bo tutarinze kubate vya leta, nashaka dutangure tuganire kuri ivyo bibazo vyose vyerekeye ibiganiro bidahera, ibiganiro bidatangura. Nashaka dutangure ku mushya ntahe Paul Nkunzimana, mbega ku bwanyu ivyo biganiro bimaze gusibishwa kenshi bizoteba biba?
Ego murakoze. Ego nzo biganiro mo uze yuko imaze gusibishwa kenshi. Leto novuga nuko bwa mbere hoho Prezide mwamu wakozi na demokrasi. Prezide tunguru nani izo ligani yo tukide tumeyeshwa numusi numu. Izo ligani yo tuje uwa vicha kumaradio, no kumatelevizyo. Ika nezo hundi mwakozi kwa chumi na kabi ye, tunguwa yuko ligani yo zari li yentebe, tukabe zihazo tuwa mini. Ika no kuri izo ligani yo zari zati yo kanijue itawe tizi vizu kwa gata anu tulimo inama yo muri Afurika yose uko yagenye Benjamin Mkapa yuko yaje gufasha Museveni. Ubu rero ubutumwa bw'itariki zibiri zuka kwa gatanu ntabwo twarose, reka n'ubu n'ubutumire ku nama ikavuga yuko izo itariki mirongo ine zuka kwa gatanu turimo, reka n'ubutumire nabwo ntabwo turabona. Ubu rero ntimuheza, kuko ntazo tuzi,
ntimuheza mukabaza igituma mudatumirwa kandi mufite umugambi.
Yagabira go we mbe wa zandiko azotumirwa anabona gutuza
amatwa dusumira
mugabo twebwe turi umugambo uzi n'amategeko ko yahabona mu Burundi ku bitariki 2024 z'ukwezi kwa kane umwaka 2008
amatwa dusumira abanyapolitiki bari batumiye ku gatwe kabo ko kimigambwe barongoye reka tubaze mu shyana hade wa Kizimana de wa Kizimana mwarigize kuba muhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu mu 2010 ibiriko yaba mu Burundi cyane cyane bijanye n'ivyo biganiro bidatangura mubibona gutembega ivyo biganiro ku bwanyu bimaze gusibishwa kabiri bizoteba bibona umunsi
ahubwo n'ishingoma ndaguhimbura igikoha nk'umuntu ambasi ya kirenga 20 nikayiho igihe ibiganiro bisanga inyishu z'amatatu y'abantu bashamiranye batarenze guca ngo gutana muri yombi bagwana n'igwanisho akarero rero jewe cyane cyane uwashingishe hamwe yitwa Sivride ifite icyari Geneve mugabo turakorera no mu Burundi kuko turasiho antene ya haji kuva mu 2001 rero ni kuri icyo giti jewe numva novuga kuko nibyo numva nishimye cyane gusumbya rero ndakubwire icyo nkangurira ko kuvuga ni uko kwibutsa abarundi yuko ibiganiro iyo bibwirizwa kuba bibwirizwa kuba zifite intumbero yo gukemura ikibazo ndabona ikibazo ni ikihe ibyo biganiro bigomba kurondera inyishu jyewe ahanjye ndababwira yuko inyishu itadoza ntayidoza kuko barahendana ku kibazo ikibazo cyabaye cyari tumenyereye cyane cyane cyatumye haba ibyo twabonye mu mwaka ushize si ibyo by'ukuri nibaza biza kutorera umuti kuko ikibazo ni kinini kandi kirahani kandi tuhiwe duhishije hari abahora babihora ubu batanguye kubivuga sinzi ko nubandanya gushika
mushobora kutubwira icyo kibazo icyo ari cyo ko musana bavuga ko ibyo baje kwihaga badashika kuri ku muzi w'icyo kibazo nyamukuru ni iki
abasomyi b'ibinyamakuru cyane cyane bisohokera mu Bufaransa cyane abasoma amakuru cyane cyane ko kuri Facebook n'ahandi ibya leta rezo sosiyo bagize iminsi basoma inkuru ziva muri Vatican hariya kwa Papa François bandika bavuga bati ibyo biganiro bavuga izo negosiyasiyo bavuga nta na rimwe zizoshika ku byo twifuza batabanje gutorera umuti iby'ibihugu bitura bipfa muri kajya karere ka Grand Lac bubu rero baradoma ko n'urutoki rw'ibihugu bibiri bumvira iby'ubufasha cyangwa bagaca bavuga n'abandi bati rero iby'ibyo bihugu bipfa n'ibindi bihugu handi cyane cyane bituma ibihugu rutura bikavuga ururimi rumwe hari nk'ama conseil de sécurité muri New York ati ibyo bintu bidatoye umuti abarundi ntacyo bazishika kuko nicyo cya mbere gihagaritse ibintu
reka tubaze na Professor Paul Nkunzibana icyo avuga kuri icyo kibazo mushikirije muvuga ko nk'uko mubivuze ngufatikano yatangaje ko ibibazo biri mu bihugu rutura bidatoreye umuti ibiganiro vyo mu Burundi ataco vyoshika ko yerekane n'icyo tubiye kubyerekeye abavuga ko abarundi ni kibazo bagarutse ko cyane gose bavuga ko bahendana batavuga n'ukuri aricyo gituma kenshi na kenshi usanga basubiye mu biganiro naho baba babigize haheze imyaka itari mike Professor Paul ivyo mubivuga kwiki
yego murakoze twebwe twaza yuko noneho sibyo twibaza n'ibyo umuntu wese ashobora kubona mu Burundi hari ingorane nyinshi zihagaze ku bukene hari ibibazo bihagaze ku bushomeri hariho ibibazo bihagaze ukuntu abandi ngo babayeho nabi cyane rwose nk'uko mwese umuntu wese amaze kubyumva Burundi nicyo gihugu cya mbere gikenye ku isi ni ukuvuga iyo igihugu gikenye kuvuga abanyagihugu baba bakenye rero tukavuga tuti gituma abanyagihugu bakenye si ikindi ni uko hari ayo mapolitike Burundi bushyira mu ngiro amapolitike yo gushyira mu mibereho y'abanyemari amatungo y'igihugu ibyo rero bigaca bituma haba ubukene ntangere bigaca bituma haba ubushomeri bituma haba ingorane haba mu kwivuza haba mu mashuri haba mu byo abanyagihugu bakenera bya misi yose hanyuma rero ibyo nabyo bigaca bijyana n'ikibazo gikomeye ibyo byose bica bituma ibintu yo kubura amahoro uba rero nuko umuntu wese abizi abiyabona ntacyo na kimwe gishoboka nta mahoro nta iterambere rimwe rishoboka ata mahoro ariyo nacyo gituma rero tuba dufite ikibazo cya mbere nyamukuru n'amahoro imbere ya byose ikibazo rero nyamukuru rero muri iki gihe turebe uko tubibona ikibazo nyamukuru bwa mbere ni ugutorera inyishu iki kibazo cy'amahoro atariho hanyuma rero tukavuga yuko mu gihe ikibazo nyamukuru aricyo cyerekeye amahoro n'ikibazo rero cyerekeye abarundi bose iyo bava bakajya atanuma asigaye nacyo gituma twebwe mu gambo wakoze na demokarasi perezida tubona dufatanyije n'abandi banywanye imigambwe yose tuvuye muri iki gihugu harimo n'abavuye mu madini atandukanye haba abagize amashyirahamwe adafite intumbero yo gufata ubutegetsi ariyo twita sosiyete sivile abantu rero bavuze ati harakenewe yuko ibibazo byose byerekeye iki gihugu biganirwa na bose na cyane cyane iki kibazo cyerekeye amahoro kuko ata amahoro ariho nta kintu gishoboka
icyo kibazo turakigaruka ko Professor Paul ariko nashaka duhe n'ijambo abanywanyi
nashaka duhe ijambo
yego turaza kukigaruka ko turabe uburyo bwo kugira ngo ayo mahoro agaruke mu Burundi turafise abanywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Emile na Paul reka dutangure ku moshya nta Emile mwiwe neza murafise ikibazo murafise icyumviro
yego me mane kuramutsaho batumire
yego urakumva
nagira mpere ku ntererano by'ukuri ikibazo cy'ibiganiro mu Burundi kiracyari ingorane kuko ubiravye yaba leta yaba abo batavuga rumwe mu gutegura ibyo biganiro cyangwa uremwe kugomba kubyitaba nta kintu cyanditse bashyira ku rupapuro bavuga ati ikintu kizovamo ibi biganiro reka kizogirire ingaruka nziza abanyagihugu muri make rero ibiganiro iyo biri ko biraba yaba leta baba abanyagihugu bagomba kwerekana yuko umenga bizozanira ingaruka nziza abanyagihugu ariko ugiye kubiraba ugasanga bo nyene bashyira imbere inyungu zabo mbo ikindi kintu navuga ni ukungene ibiganiro bitegurwa ngerageje gutanga nk'akarorero leta yonyine ubwayo iramaze kubivuga kenshi haba mu matangazo cyangwa mu binyamakuru mpuzamakungu iravuga iti jewe sinzigira nitaba ibiganiro mu gihe ibiganiro bizaba byatumiwemo umurunani bwishyize hamwe wita senared leta uruma mu bisanzwe yaramaze gutanga ayihagaze sinzi rero ikintu nabazo batumire eske nagira amaze mbega hamwe nk'umuhuza ariko ategura ibyo biganiro yoba yarafashe ingingo yo gutumira senared agatumira ijya migwi yindi yose itemera iki kiringo cya gatatu ari nacyo cy'imbarutso cy'ingorane ziri mu Burundi mbega abo batumire bo nk'umuco ingingo zizokurikira ko mba n'ibiganiro byama byasubitswe kenshi
murakoze Emile reka dufate n'ikindi kibazo cya Paul hanyuma dusaba abashinga ntahe bayabyishyuye rimwe Paul mwiriwe neza Paul muratwumva Paul nibaza ko ufite ingorane reka tuje kumushyira ntahe Deo Hakizimana yishyure ikibazo kibajijwe na Emile duga ku ijambo mushyira ntahe Deo
ubwo igihe waha ijambo wahereje kuvuga na rensadi y'uko nubanza kongera ku ijambo kuryo nari navuze kare erega ingorane dufite ni uko twebwe abarundi tumire kuvuga amajyambo menshi iyo bakuba ikibazo uvuga byinshi aho gutumbira ikibazo ikibazo ni iki ibyo navuze ni ikibazo ni uko tubanza tukamenya yuko hariho ibintu ibihugu bitura bipfa bihereye ku kibazo cyo mu Burundi hanyuma nkavuga nti kandi ibyo ndabyemera nk'uko n'abandi baherutse kubyandika naho randi njyenyine abivuga ku kwezi kwa gatanu umugabo ubu rero nabonye n'abandi byabitandukiriye ibyo bihugu bitutura bitumvikanye kugira ngo batureke turondere umuti turi kumwe twebwe abarundi ntaho tuzoshika umugabo nagomba kongera ko cyane cyane yuko ibyo bihugu bumva naho ari dutura responsabilite ya mbere ni iy'abarundi abarundi batwara abagwanya n'abatari ku butegetsi ku wese nka jewe abibona byumviriza avuga ati uyu aho byahemye ikireka tore umuti igihugu cyacu rero mvunagure mvuga nti ubu icyo twadukeneye kumenya ni uko abantu bicara hamwe bakabanza bagategera kumwe ikibazo kiriko kiraba icyaricyo eske manda nk'uko twari tumaze umwaka tubyumva eske n'aba baharanira amatungo mu bihugu byacu nk'uko uye biri kubirandikwa eske ni ukutumva icyo kibazo twebwe abarundi tubaze twumvikana icyo kintu icya kabiri tumaze kumvikana tuti ikibazo ni iki hake haba abadusigurira ubudasa buri hagati y'ijambo dialogue ganiro n'ijambo negosiasiyo harya byabereyerusha jewe ngira mvuge mpomora ntagire ngo hari uwo ndiko ndarengera mvuga nti ibiganiro nk'ibyo twabonye yarusha ntibigatangwe ntibigasubire ubu dukeneye amahoro kuko ntiyarusha icyo bashoboye bashoboye guhagarika intambara mu gihe gitoyi ubwo mwarabonye ko yabandanije ni uko barasi by'amagabo bwa nyama batarabiriza aho ubu rero dushaka amahoro dushaka amagabura ibyo butunzi bw'igihugu bitariho mbere birabya icya gatatu ni ugomba guhereza ko nifuza yuko abo bantu abo barundi bibaga yuko ariko barwanira amahoro nibahure kandi nibashaka jesi nanka bahurira hanze mugabo ako kanove agahere ngaha mu Burundi ku gushaka kubanza kubonekera ingaha mu Burundi abajya kubyumviza bajya kubikora bose bagende bishinze akayaga keza kaje kava mu Burundi batuye n'abarundi kuko uyu aho igituma abarundi umengo twagayitse muri iyi myaka nuko umengo n'abandi bantu bajya kuduhikinira kandi natwe dushobora kuvuga ijambo kandi natwe dushobora dufite uburenganzira bwo kumva
egome profesor Paul Nkunzimana namwe ku kibazo cyabajijwe n'umushyirantahe Emile mu kanya gato muzaba mukoze
ego murakoze ku bizo Emile yabajije ijambo rero cy'umuriro uvuga ni uko yabajije ati mbega iterwa gute ati ko mbega ngo leta ntiyemera yuko yicara na senarede ati kandi ko mbega ngo dushobora kwicarana n'abo bose ikirimo cya gatatu ati mumenya yuko baba baratumiye hari umuco muduha jewe kuko navuze nk'ibitangura tubitangura ijyaniro jewe namenyesha yuko twebwe abatumiwe ntabo tuzi kubera yuko natwe tutatumiwe ubu n'abatumiwe ntabo tuzi abari bo aho nta muco tugiye dushobora gutanga kuri icyo kibazo hanyuma rero ikintu nyamukuru cyane ni uko nk'uko twabivuze kuva na kane ikibazo cy'Uburundi bwa mbere n'ikibazo ikibazo cyo kubura amahoro muri iki gihe ego ibyo Emile yavuze ati bamaze ibiganiro imbabazi zamaze iyo minsi yose nuko usanga bariko barondera inyungu zabo iyo rero abo bantu bo bariko barondera inyungu zabo ku by'ukuri nta nyishyu baba ariko bararondera baba ariko barondera icyicaro gusa baba ariko barondera inyungu zabo kuko Emile abivuze ni ukuvuga nta nyishyu bariko bararondera ku bibazo Uburundi bufise na cyane cyane umuntu ahereye ku kibazo cyerekeye amahoro hanyuma zerekeye izo zitwa abakungu izo zerekeye amakungu nabyo yego nibyo ibibazo zerekeye Uburundi nitwe tubibona ubwa mbere nitwe tubibona nta muntu umaze ushaka ngo bagere batubeshe mu Burundi ngo abantu ntibazi ingorane zihari ingorane mu Burundi hariho abantu ari ubu zikwiriye hari imico abantu batandukanye hariho incabwenge hariho abantu bose abese icyo bashikiriza tuvuga rero yuko mu Burundi ariho hoba ku isi yose hari abantu batagira umutwe kugira ngo badafite ibyumviro kugira ngo batore inyishu ibibazo bafishe ubu rero icyo aho bihagaze rero ni uko rero ndiko ingorane Uburundi bufishe mu gihe twebwe abarundi twebwe nyine tutarabona ukundi dushobora kuzitora inyishu kubera yuko abantu abenshi bariko barondera gusa inyungu zabo
professeur
professeur abantu bose umuntu wese mu gihe hari umurundi kuko n'abarundi bose haba icyo haba ibyumviro byiwe haba mu ruhande arimo bose ni bamwe bose n'abarundi nacyo gituma tuba tutakenewe inama rukokoma y'abarundi bose hanyuma imigambwe yose amashengero yose amashyirahamwe yose yava akagera abamenyeshamakuru bose bamwe bakagera hakaba inama rukokoma tuyise conference nationale d'urgence pour la souveraineté la paix et la défense de la nation urubuga inama rukokoma y'abarundi bose
professeur Paul mu kanya gatoya cyane rwose muravuze ikibazo gihambaye kivuga ko abarundi bo batabona ingorane mu Burundi ubwo ntiwo bazibona bakareka kuvugana kuri nkuko byashikirijwe na bamwe muri mwega akanya gato
yego nizo nizo barabibona umugabo urumva baca baza ku ruhande gusa rw'inyungu zabo urumva rero iyo mvuze ni yuko batabibona bashaka kuvuga yuko bacerera guhindukira bagahindukiza iyo ntumbero bafite bakarekeza inyungu zabo bagahagarira inyungu z'abanyagihugu bose abanyagihugu batakiri barondera atari kuba mu mahoro
nk'uko Emile yabivuze reka duhe ijambo undi munywanyi w'i radiyo Ijwi ry'Amerika Clovis mwiriwe neza
amahoro
murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro
yego ndafisha shikita jiyo
yego duga ku ijambo
ku byerekezo ibiganiro bashaka kujyamo abarundi bamwetebya kubera bafise inyungu bashaka kuja kuronderaye amasezerano yarusha bari bayagiyemo turonga amahoro imyaka irenga 10 umugabo umwe nakagwi kamwe k'abantu barayahirika yose basesha hasi jembo ibiganiro bojamo ariko daboro kuja kwanegura amasezerano yarusha hama tugasubira tukajya mu mahoro kandi kuba nabiteba naho ngo bamwe bamwe niba batumiye mama wanje bashaka kuza kwisabira inyungu nta kindi bashaka reka daboro maze kubace daboro kunegura amanuzenyo ariko amasezerano yarusha bahiritse ayumvikane ko hama twigire mu mahoro nta kindi norenzaho
urakoze Clovis reka duhe ijambo Emmanuel mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
muje tarimo kunashaka guterera kuri ibyo bintu biruganiro byimirije
yego
ane navuga nk'izi mwana ziri ngahagati mu gihugu cyacu Burundi nta munyamahanga ziza kubitorera umuti ahubwo ni twebwe abarundi twenyine twe kwicara tukumvikana bivuga ngo hanini aba batware nibo buza hamwe bakicara bakavugana ukuri barazi ingorane ziri hagati mu gihugu bakareka kubeshyanya barondera inyungu mu miryango yabo cyangwa abana babo nkuvuga twese turi abana ba Burundi bw'ejo turwaruka kandi tuzokenera uko tuzoba tubaho ni kuvuga ntitwakurira nko muri nk'ukuntu bari ko barabikora uko tubayeho nyine uzosanga ahubwo kugwaruka natwe turiko turafata imitima igahinduka hanini iyo ugiye cyo ntusaba ni uko leta yagerageza igapimira abantu bose bo mu miryango itandukanye bagaparticipa kandi bakabyizanya ukuri ingorane zirahari ibibazo biri muri bo nyine vrema nta munyamahanga ziza gutorera inyishyu ibibazo biri ngaha mu Burundi kuko rwa hari umutwe nyine tuza kubitora inyishyu icyo nashaka kuvuga kuri icyo cyari icyo
murakoze Clovis mushyana ideo Hakizimana Clovis avuze ko ibibazo barundi bafise bazobitorera umuti hagati yabo ivyo byo babivuga ko abahuza badakenewe y'abarundi bonyine bakwiye kwicara hamwe
iriga bwana Federica Charles yakiye kandi abandi babyibagiye nabari muri byo abagiye arusha mu bihumbi bibiri basinye amasezerano mwese mu buzi yarusha basinye amasezerano avuga yuko ibiganiro bizokurikira byose bizobera i Bujumbura hanyuma ushinze ibintu byashyizwe mu ngiro haraje umugambi ushyigikiwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi ushyigikiwe na leta leta niyo yayishyira mu ngiro bari kumwe n'aba experts ba ONU mu bihumbi bibiri n'indwi gushika mu bihumbi bibiri n'icyenda. Hari ari inama rukokoma itariki 25 z'ukwicumi na rimwe Gitega isozera uwo mugambi. Umugambi bita ngo umugambi uhararoje ijambo. Muri icyo gihe ge ndabyibuka, nagize igihe Imana ndabijyamo ndabyibuka, mu biganiro byagiyemo abaserukira abantu bose bo mu bwoko bwose, mu madini, mu kazi, abakiri bato, abadandaza, abakenyezi, abasirikari, bose barahuriye Gitega cyangwa ahandi baraganira kandi baratanga icyegeranyo. Mu cyo cyegeranyo bavuga bati kubuye Abarundi bumvikanye yuko nihavuka ikibazo ntawe uzofata ikigwanisho, ntawe uzosubira Arusha, ntawe uzosubira Pretoria cyangwa ahandi. Ahanye mu Bujumbura cyangwa mu Burundi aho bazotora hose hazobera inama yindi ku mwaka ku mwaka ive irarabaho intambwe y'ibiganiro bijya n'amaho bikimbataza amahoro bigeze. Icyo kintu cyarengewe na bose kandi cyo gutangaza umushakashatsi yorondera amazina akaraba abantu bari bashyigikiye ibyo biganiro muri icyo gihe, akaraba n'abandi batabyemera kubera nkumbure batabyumva, usanga n'ubu uri kubabaza aribo bashobora kuba babiteze imbere cyangwa ibabyanga. None rero jyewe ndasabye by'uko abarundi baretse kujya bararondera umuhoro uri mu kwaha. Ibiganiro si ikintu cyane kibaye ngaha mu Burundi. Kuganira hagati ya twebwe ni ibintu tumenyereye, kandi igitume biguma bigorana ni uko hari abarundi baza ngo abarundi barangana. Iyo ndababona bafashe indege bagenda baratwinga barahana amabizi ukacuvuta abantu bwabo ndi barakunda, sinzi icyo bagiye kurondera hariya hanze ngo mu biganiro by'amatati barakundana. Ahubwo niho haca haza cya kibazo nanjye mvuga cy'abanyamahanga, kandi abanyamahanga si ikosa ryabo, basukira mu cyoge kandi menye y'urugo rwawe ugomba kurutema baragutiza umuhoro. Nibyo biri kubera dushyigikira. Singombye kandi kuvuga yuko amanyamahanga ari babi. Oya, abanyamahanga bahera ku bube gito buri ngaha muri iki gihugu, usanga umuntu kubera ashonje, kubera kuninda, kubera rumwicanyi afite ibintu agomba guhisha, cyane cyane iby'ubwicanyi, akaba ari umusuma aca yinyegeza inyuma y'inguvu zose afite kugira ngo yanye ku wundi azohava amushengeza. Rero ahubwo icyo ngoma guhereza ko ndavuze menshi cyane z'umwe, nifuza yuko aya mezi 12 aheze yongera ikigwa uwo wese ahari icyo ari cyo cyose avuga ati mbega mubona tuvuye tubyahehe ibiko byako twabishyize imbere munyuma tugasanga n'inyuma kuko bizwi na bose, ubu tugire gute kugira ngo dusubire gutanga izindi ntambwe? Riga ikibi si ukugwa mu manga, ikibi ni ukuyigumamo. Rero uwo ari wese ari uri ngaha mu Burundi, ari uri Kampala, i Kigali, Bruxelles n'ahandi, nibicaye bemere avuga atahandi ari ihenze kwihenda birashika, reka mugabo busubire icyo dukeneye na hantu nk'iki nicyo gituma bahuga.
Reka mushyire ntayo deo duhe ijambo ndabibutse muze murampa inyishu ngufi ngufi kuko ndabona abanywanyi baturindiriye ari benshi, ariko imbere y'uko tuja kuri Salvatore na Desire nashaka Paul Professor Paul Nkunzimana namwe mubwire icyo muze mu kanya gatoya cyane rwose ku byashikirijwe na Emmanuel avuga ko abarundi bakwiye kwicara hagati yabo bonyene n'abanyamahanga batarimwo icyo cyimvuriro mu kivuga kwiye.
Ego nkuko nazuba kare cyashyo biro cy'ubuzima ko nuko abarundi nibo nyine bazi ingorane barimo, ariko mugabo nabo bazi ingorane barimo intumbero y'uko haboneka inyishu kuri izo ngorane, na cyane cyane ku kibazo cy'amahoro. Ni uko umengo ibintu byose byaba biriko biraba, umengo hariho abacanga bariya bashaka gukoma imirimo. Rero turavuga rero y'uko ibiganiro bitaba birimo imigambwe yose, amadini yose, amashyirahamwe yose, amasendika, amenyeshamakuru zose aba bisa make yuko ibyo biganiro nta kintu nacyo bidashobora kuzana. Kubera yuko ikibazo cyerekeye amahoro ni ikibazo cyerekeye abarundi bose. Abarundi bose ni nacyo gituma rero ata muntu n'umwe ushobora gukumirwa mu gutora inyishu ibibazo ubundi burimo umuntu ahereye ku kibazo cy'amahoro, kuko abarundi bonyine bazi ingorane barimo. nayo ibyerekeye abanyamahanga nanoneho twebwe dusanze tuzi yuko abanyamahanga bashaka bakeneye yuko baguma ubutunzi bw'igihugu aribo babigarurira urabona ibyabaye mu kawa yaje mu ruhande rw'abanyamahanga ibyerekeye nikebomeya yuko muri iki gihugu harimo amatoni angana n'imiliyoni 140 ari zeru tudufite ikibazo cya gatanu ku isi yose ibyo byose ikintu byerekeye umuryango wose amatungo yerekeye igihugu aho ni amatungo yerekeye abanyamahanga rero ni ikibazo cyerekeye amabuye y'agaciro hari ikibazo cyerekeye peteroli ngaha mu kiyaga cya Tanganyika n'ikiyaga cya Cicimbo ibyo byose abanyamahanga ibyo ntibasohotse ibyo bakeneye kandi ibyo byose byari bikenewe yuko biba iby'abanyagihugu kugira ngo umwimbu uvuye muri ubwo butunzi uje mu mashuri uje mu byerekeye amagara y'abantu uwo mwimbu uje mu byerekeye gushinga ubuzi wumva rero ibyo bitabaye ni ukuvuga twe turafite amakenga yuko ibyo byose biriko biraba atanyishu atamahoro bishobora kuzana yuko atagutoye inyishu ibibazo abarundi barimo muri iki gihe
reka tuhe ijambo abanywanyi muri radiyo Ijwi ry'Amerika Salvatore muriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro vuga cyane rwose gera telefone uvuge cyane yego barakumva
nagomba kubanza kuramutsa abatumira
yego barakumva duga ku ijambo
ibyo ni isanzwe nagomba kubaza abatumire bose
yego
mu isanzwe jyewe buri umwe ngo abayekobwa baraturusha badutesha umwanya cyenda rinzi yuko ahanini ibyo byose bihagaze ku kiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ariko umutumire wa mbere abitomera avuga yuko ari hagati y'ibihugu bibiri ububiligi n'ubufaransa rero nagomba yuko tubwire icyo bipfa tumenye icyo tuba turabihorerwamo murakoze
Salvatore reka dufate na Desire hanyuma umushyira ntahe deo aca kwishyura kuri icyo kibazo Salvatore Desire mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
dufite icyumviro tugomba guterera
yego
mbanza kuba mwiriwe abatumira b'ijwi rya Amerika nk'uko kwacu
yego mwiriwe neza
twiriwe ndakenguruka kubona abarundi bagaragaza kumva ko bagomba kugira agatima ko kujya mu biganiro bishobora gutuma igihe amatata batandukanye ayotora umuti ariko kenshi usanga bikunda kugorana kubera iki mbega bavuze ibiganiro usanga abana bariyo bagomba kubitinya kubera ko imvo cyangwa ziriya cyangwa inyungu izi cyangwa ziri hamwe n'abandi bagomba kubikuramo turamenyereye ko igihe abantu bicaye bakaganira kuba bibatandukanye baronka umuti ibibazo bibatandukanye ibyo ikimenyamenya ni nk'amasezerano y'Arusha igihe bicara bakaganira bo batandukana barashoboye gutora umuti ibibazo byari bahanze mbega uno munsi baba habuze iki kugira ngo tuzove muri byane turimwo ni uko tugomba kugaragaza kumva neza ko uburenganzira bw'umwe aho buherera niho ubundi butangurira na cyane cyane mu byo tugomba kuba twaganira hama tukagira amasezerano tugomba kuyubahiriza ibyo rero bituma igihe amasezerano atubahirizwa kuba n'abandi baba bayaganiriye cyangwa bayafunditse usanga muri kazoza bica bitera izindi ndyane
yalo
turimo uno munsi bigaragaza n'uko neza na neza ko hatabayeho ukumva kumwe cyangwa gusoma kumwe amasezerano y'Arusha na cyane cyane ugiye kuraba hari inyuma muri close abayasinye ko usanga benshi mu bari buno munsi barayasinye ko mbega bayasinye ko basinziye cyo nicyo kibazo umuntu ashaka yibaza
yego me murakoze musozere
ariko uno munsi yaba twabona neza tugaha agaciro ibyo twebwe ubwacu tuba twiyemeje nicyo bivuga ko ibibazo bidutandukanya biro nk'umuti mwavuga nk'abarundi ni byose amazwa n'abana bariya ku nyungu zicanke ziriya mvuga tumenye ko igihugu cyacu kidotera imbere ari twebwe nyine ubwacu abarundi duhagurutse tugakora nta muntu azokoka mbuye mu ijoro ngo aje kudukorera burundi bijya gutera imbere nubwo barimo n'abandi baducamwo bakadukoresha ibicanke bijya kugira ngo barondere inyungu zicanke ziriya mu mwanya ucanke uriya mugabo cyo tugeza kuhabera amaso kugira ngo tumenye ko ubundi bwacu buzoteza imbere n'abarundi ubonye ubwawe murakoze
murakoze Desire reka dusabe umushyana yagiye guhaka Imana yishyure ikibazo cy'abajijwe na Salvatore ngo asigure neza ibyo yashikirije bivuga ko indyane cyane cyane ka biganiro hagati y'abarundi atacu byoshika ko mu gihe ingorane ziri mu bihugurutura zidatore umuti dewo hakizimana
ego meje cyo cyaje kuri inkera makenga mu kwishura kuko yishu iriyo kandi ratomoye mugabo usaga tuyanye bisuko tariko kuko jewe sinavuze ibihugu byonyene nibyo bidonwa kuri utoki n'abatangiye kujya baravuga kuri bavuga yuko imwe mu ngora mu Burundi mufise muri iki kiringo n'amatati ari hagati y'ibihugu bitura bifise inyungu muri kariya karere iki nicyo navuze hari ikinyamakuru la croix cyabyanditse cyaravuze cyaradomye ko urutoki ibihugu nyinshi cy'ubufaransa nanonubuze mugabo ubuze ibyo bihugu bibiri si uko uvuga yuko uvuze iyo leta yabo cyangwa ushobora kuvuze akagwi kamwe k'abantu bo muri icyo gihugu bafise inyungu mugabo rero bakaba bafise ubukerebutsi bukwiye n'uburyo bukwiye ku buryo bashika ku cyo bashaka iyo ari mu gihugu nk'iki wacu ako nakagiye ngaha ikindi nacyo icyo nagombye kuvuga uciye ubwo byorera kuvuga ngo manda Salvatore saba abanyepolitike bababiri ukuri kandi igihe ndifuza yuko ugwaruka guno munsi mbona arigo ruriko rurazira gusumba byose ibyabaye niyasabe ababatwara bari hejuru haba aha nariya bababwiza ukuri yewe hariho urukurukuru rushikira numva yuko aba babipfa rimwe na rimwe hari aho bishika bagashaka kubonana mu mpisho kugira ngo bategure ibiganiro bizoza hari uwambaye igihuha sinzi ko ari cyo kuko jewe sindi n'iperereza sifise uburyo bwo kumva isi ya informasiyo mugabo nari wumvise yuko nko mu kwezi mu kiri heze hariho abantu baba baragiye i Kigali guhura n'umuntu uri muri abo barwanya leta hanyuma ngo nyuma byarapfuye aho byasiye ntahonze mugabo ikintu kizwi cyo ni uko amatentative y'uko abantu babonana ashobora kuba yarabaye nibyo barira aribyo ni ukuvuga ko abantu bashobora kubonana ni ukuvuga yuko naho bankana barashobora kubonana ushinga bishoboka n'ibyabaye hagati ya 1994 gushika kubwira rusha no ku masezerano ajya yako n'ufiseruse yasinyiye muri Afrika abantu barangana uyoya abamugwanya bita ndi tribalo terorist mukabwo ngo warabonye ko baganira n'ubundi bazo yuko bazuganira iri gaya iri n'ibyo byaya se nari ubundi bwo baratikotsukana ikibuze nkumbure naki ni kimwe nita kanovera kava ngaha mu Burundi kavuga iti uko izo nyina kose muzutinda mwumvikana ni nk'ibi biri hagati y'Urundi n'u Rwanda mu Rwanda umunsi umwe bizokera byumvikana kuko nta gihugu bibiri na nk'uku bishobora kubandanya ibiriko biraba uwo muri iki kiringo byose ni kubiha iminsi ni kubiha umwanya ni kubiha abashingantebe bakabiha inkweto rero Bwana Salvatore tegera yuko nibyo bya manda muri ko muravuga aba batwara abaserukira abandi bo babize ukuri usanga
ndabasabe muze murampa inshungu fingo video muzamukoze
kubungaria umunsi umwe gihugu cyo kibazo kitaki alose du jour kubwabo yuko abarundi tubari twe tutabibona kandi ushima ibyo bintu bavuga ari byo uramini ibintu tubuye sinzi yuko no muri ibyo bihugu turasa tuvuga sinzi yuko iyo troisieme manda ikiri probleme muri
Ricardo he ni jambo mushana he professeur Paul Nkunzimana mwavuze ikibazo gihambaye cyane gose kivuga ivyerekeye utunze bw'igihugu eka ubutaka agaciro kari mu masoko eka igihugu gitunze ari nickel ibitoro n'ibindi mbe ibyo byaba bijanye n'ibyo biko bivuga ko hoba hari ibihugu bifise inyungu muri ako gace ka Afrika
Ero murakoze cy'umuntu yavuga nuko zaza zose ndabona umuntu n'umwe atabona igikorwa bakwishe muri iki gihe harimo cyane uko tubona hariho imigwi ibiri y'abantu hariho umugwi w'abantu bato bato umugwi w'abakozi hanyuma akaba ari undi mugwi munini ariko akaba n'undi mugwi mutoya ugeze n'abantu b'abanyemari uwo mugwi wo abanyemari niwo utegeka ibyo bihugu byose nawe utazi yuko ubutunzi bw'igihugu wa Burundi
iyo nama rukokoma mushyana he Paul Nkunzimana iyo nama rukokoma nibaza ko tu
rukokoma niyo yo tuma itora inyishu byo zose amahoro akaboneka
ico kibazo cy'inama rukokoma ndakibabaza mu kanya ariko nashaka mpe ijambo abanyanyu bira radio ijwi y'America turafite Claver na Alain de cadre tanguye kuri Claver muri weneza murafite kibazo murafite icyumviro
n'icyumviro nko guterera abo batumire
yego
kino no vuga nuko ibyo bavuga ngo ibiganiro intuze yengo baje arusha ngo baje hehe kibazo cyo Burundi ni bikora habimenyekana yuko abari nyuma abanyamahanga atubivuga uhereye mu 2010 amatora arangiye babumbye abatizwa mu matora baci babumba ikintu adesekibiri cyo adesekibiri yo kiza guhabwa agaciro nkuko iki kintu bazanye cyane na leta cyahawe agaciro namba twakuyihera mu 2000 mu 2010 ariko kubera abo bazungu nyine batari bwabo nimbarutse ngo yemanda baratekereje baragira nyine ati icyo kibazo cy'indwi gakacyo kwa matora yibwe kuko bari babibonye none ubu uravye icyo kintu bashinze cyitwa sentence hari abantu twisizimaho yakabonetse tusanga abantu bagize kudeta ikabananira bahungira mu bihugu bizwi kamenya ati naka ari bwiwiki ariko kugira abo bazungu batangi tengo cyo kubafata kabo babashyigika kabo babambera bate baba hamagara ibiganiro bari bake mu biganiro cyo gitinze tubara mu Burundi ubukene ni baronko gusa nta nyungu nibi byo biganiro ko baravuga bizozanira umwene gihugu mu tobo muto bije kibazo mfite cyari cyo
murakoze Clavera ndasaba abashinga naho turi kumwe bagire icyo bavuze ku cimvera mushikirije ariko nashaka mpe ijambo kandi na Alain miriwe neza Alain muratwumva?
Ndabumva Kamirindi mwiriwe.
Oya ni Frederic Kamirindi si hari.
Eh, habite Frederic.
Namahoro?
Namahoro?
Yego. Muduhe.
Sina nashaka guterera.
Yego,
ikibazo ni nko guterera.
Unyarutse yego.
Kubera abo bagabo babiri dewe bahakiza imana na professeur Paul Nkunzimana nabantu nubaha cyane ndabubaha cyane ho Paul Nkunzimana we numwarimo muri kaminuza nizemo numuntu nubaha cyane
nanje aranyigishije turamwubaha cyane gose
ikibazo rero ari karavuga ukuntu bakivuga siko igihugu kiri mu Burundi ubu ubwo bukire dufise siyo nikere siyo petrole dufise ikibazo cy'amahoro n'amahoro make dufise kwatewe n'iki kwatewe n'iyo manda ya gatatu yaje iza itugwira yaje itugwira nk'amahano kuko ni manda illegal kandi ikibazo twagize mbere twese ikibazo cy'ubwo twese ikibazo cy'uko
ntaguciriyemo ala muvuga ko ari illegal mu mwana none se amategeko hari umu professeur itwa Pascal Gwanghana yanone se amategeko ntavuga cyo kimwe namwe kuri ico kibazo ari Bujumbura yigisha muri kaminuza y'i Bujumbura
no kuri amategeko ukuntu avuga na nahamwe iyo manda yari yemewe reka tubireke ibyo bya manda nta kundi reka tubireke ko ari legal atari illegal reka tureke ariko ikibazo ifundaho riri siyo nikere bariko baravuga si petroli bikiravuga ikibazo dufise ni kimwe Federico dufise ikibazo ko bafashe amasezerano y'Arusha bakayasefa kandi ariyo yari yaduhaye amahoro urabona imbere ya bibiri kumanuka twari dufite ikibazo cy'igisoda kiri mu bwoko bumwe twari dufite ikibazo cy'ubutungane buri mu bwoko bumwe twari dufite ikibazo byinshi ayo masezerano y'Arusha rero aza atora ibiba inyishu z'ibibazo byose dushatse tumara imyaka cumi turi mu mahoro tumara imyaka cumi igihugu cyahebewe amadeni n'amabanki FMI banki mondiali tumara imyaka cumi nta gisirikare cyaravanzwe ata musirikare arajya urwara uyu wundi Dar Kazerne ata mupolisi arajya urwara Dar Kazerne tumara imyaka cumi dufise ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no kuyumva dufise ibintu byose nta kintu na kimwe twari tubuze mu Burundi ariko rero iyo manda ya gatatu imaze kuza yo kwihagira n'inyota y'ubutegetsi bwa Nkurunziza inyota yo gushaka gusabikanya n'abandi niyo itumye dusubiye inyuma ubu dusubiye hafi hamwe twari turi 98 dusubiye kubera umuntu umwe n'akagwi kiwe inaganikere amerika se kitunze ko uba muri amerika kitunze ubutunzi bwa amerika bukwegera abanyagihugu cyangwa bukiza abanyagihugu ubutunzi bw'igihugu buragukiza cyangwa burakwica naza ko bugukiza niko
urakoze
rero aba bewe Hakizimana na profeseri nyakuba profeseri ora Nkunzimana n'ukuri ntibarabe kure rwose no mu biganiro ndazi ikintu bazuvugana bicaye bazubanza bavugane kuri ya manda kuko niyo nyirabayazana
yego mereka duhe ijambo abashaka ntahe
twa akandi kanongeraho
yego nyarusa
yego kanyarutse bavuga ko sinarebe itazitaba ngo abatucise bataziza mona ibyo nibyo buyo yavuga ngo ntazicana n'abajenosideri ngo ntazicana n'abariko barica abantu yavuga Bankurunziza ngo ntazicana na Frodebu ariko yarabanje atera imigera intera n'imeruka yabonye kumvikana niyo Frodebu yavuga kumvikana na Nyangoma kumvikana na
akanya karatujanye mushana yara
na Nkurunziza rero na nane anane uyu mwaka
reka turabe ko bo guhinyishu ala bashinga ntawe turi kumwe ariko reka batangure ku cyumviro reka niki cyashikirijwe na Claver avuga ko iyo adese kibiri ikomera mu 2010 ingwano iba yatanguye uyu mwaka nyene reka bace baduga no ku kibazo mushikirije chamanda muvuga ko itemeye n'amategeko mushenahede wa Hakizimana duga ku ijambo tangwe ku
yavuze yuko ingorane zatangwe mu mwaka w'2010 avuze ukuri nk'uko nyina uretse yuko no kongera ko yuko ahubwo si mu 2010 zatangwe kera cyewe cyo politike nari kurikiranye kandi abikurikirana ndi hafi ndi mu migambwe n'ibindi abanyamigambwe bose mu by'ukuri wiweje n'igihugu cyagiye kiraronka amagume ibituri muno munsi nubwo byatanguye mu 2007 igihe hatangura kuba ingorane z'abapfungana zabirukanwa muri parlema hanyuma rero abari hanze bagacavuga ati bwa bindi bantu bacanye moreka tutora uburyo bw'imbene tubasubirira imigambi kiravuka nshasha hanyuma hariho uri kurabyihweza reka tubivuge kuko ni ukuri hariho nabi bahora bibaza yuko wogira ubututi na bajya bakongomani bagwanya Kongo bashaka kwihagira igice cy'igihugu yabagiye kugufatanya nabo ibyo birahazi biragaragara utabizi ariko yigira impumyi mugabo ibigarabaye rero kubona byarashyitse mu Rwanda no mu mwaka uheze ikaba igihamana kiri u Burundi bwagize mugabo ntawari gutangara kuko urazi n'ibintu byagiye birakurikirana byabiza gushika ubu rero jyewe ndiko ndabiraba uko byabiza kwitanga muri iyi minsi muri aya mezi cyane cyane mu mezi twimirije ndibaza yuko abarundi bujya kimwe nanjye vuga umwe wese hari agahagarara akicara akiyumvira ati mbega mvuye he ane cumi n'abiri yanyigishije iki ndazi benshi barabigira mugabo bagaca batinya kubivugira hejuru ariko birakorwa
mudahe amajambo make cyane rwose muhavemo jana ku kibazo cyabajijwe nana
ego me harakenewe rero yuko ubuye abarundi bazi ubwenge bakuze bafite icyo bubaha yemeranya tuvuge nk'ibintu bitatu jembo byonyine ariko jembo na bitatu twadukwiye kurangira nyine tubigenza abantu bakavuga bati kuva uno munsi ntawe udusubira kugira violence mu gihugu irakudeta ari ngwano ari iki abujijwe tukanabyandika no muri constitution hanyuma abarundi bakubahana kintu cumi cya kabiri icya gatatu umurundi yemeye ijambo ritari ryo nyine akaryubaka akaryubahiriza kuko ubu si ibyo biri umuntu kubesha barabihariye ivomo ibyo nabyo ntibyubaka ntituma jyewe bivuga nti n'ibigiye n'ibigeye yarusha yaba bogiye bagiye kuvugana bati twumvikane ingene tuzoca ibujumbura hariho abavuga bati ntituzi ibujumbura kubera umutekano wacu ibyo birumvikana rwose mugabo bagiye abantu z'amakuru bama bakoma induru nibaba koko bubaha redwadron nk'uko babivuga bashobora kudufasha gutora uburyo abo bantu baciye hano mu Burundi mubarondera umutekano
mu kanya gatoya mu masegonda mirongo itatu icyumviro cyashikijwe na hanyuma duha ijambo professeur Paul Nkunzimana
cyari kihe
yavuga ko ibibazo byose byavutse kubera imanda ya gatatu itemewe n'amategeko
nawe hariho uwabyivugiye yavuze ati irigaruka irigara ati iki porobleme ni ukuri abandi bake guhengana bake gutunganya n'abahora bavugira ku isonga genda abantu ngaho igitungura basigaye bimera kuvuga bati ibyo ntibyo bivugira hejuru umugabo ikibazo cya kubaza imanda cyarahetse hari mbere niwo numvise avuga ati ntega niyo manda iri mu guhera ku mwaka wahetse
yego mereka duhe ijambo na professeur Paul Nkunzimana ku kibazo cyashikirijwe na Claver hanyuma aca ajana ku cyimbiro cyashikirijwe nana duga ku ijambo professeur
ego murakoze ubwa mbere icyumviro kuba ni uko yuko ibibazo byo mu Burundi ni ibibazo bikomeye kandi bifatanga akamuntu rero bifata inyishu kugira ngo kuraba abyoroshe ikibazo cy'ukorosha ahubwo ni uko ikibazo gituma yuko umuntu akuja mu mizi yacyo bo uba urabona wacu muri uko kandi uko ego avuga yuko ngo arusha ngo yazanye amahoro ariko mugabo icumi ni umenya ni uko cyo ngo twatubishikiza ibibazo byose aho bihagaze ni uko ubutunzi bw'igihugu butaba ubw'igihugu mu gihe ubutunzi bw'igihugu butaba ubw'igihugu nta mahoro ashobora kuhaba uyo y'abantu bakenye y'abantu hari abashomeri y'abantu bari badashobora kuronka ibyo bakenera aho nta mahoro ashobora kuboneka na gatoya nacyo gituma rero twe tuvuga tuti kubera yuko hari icyaba ikibazo cy'amahoro noneho bwa mbere wabona ashobora kuronkesha yuko mu gihe cy'amasezerano yarusha hariho kigabane kivuga yuko amatungo y'igihugu ibyo bitanga ba reforme makroekonomike ngo uza kubandanya yuko amatungo y'igihugu aguma ashyirwa mu mubiri we y'abanyemari yuko igihugu kiguma cyishyura umwenda wo hanze
Ndabona kanya katujanye turafite abanywanyi wi radio ijwi rya Amerika twashaka guha kanya kugira ngo bashikize ivyimviro bafise canke ibibazo mu kanya gatoyi cyane gose. Adolphe, ikibazo kimwe uzobukoze wihute cyane gose. Mwiriwe ikibazo kimwe nyarutsa canke icyimviro
deni n'icyumviro nagomba nterere abanyepolitike bacu.
Yego.
Cyane cyane nagomba kubashikiriza yuko mu gihe bazovuga ko bari kubarakina politike mu bisanzwe umuntu ayikina kugira agire icyo yunguriye igihugu agiteze imbere. Mu gihe rero ibyo byose bazobikora badafise agatima ko gukunda igihugu cyo bita patriotisme, nta hantu tuzopfa dushitse na hamwe, kuko birateye nk'isoni kubona igihugu iminsi yose twama mu biganiro mu gihe ibindi bihugu byo bitera byiruka n'iterambere bigeze ahantu ashemeye habereye.
Ego, murakoze.
Icyo nagomba ndabasabe ni uko babanza bagashyira umutima wo gukunda abanyagihugu imbere hamwe n'igihugu. Murakoze
Adolphe. Reka duhe ijambo Gilbert miriwe neza. Icyumviro mu kanya gatoya cyane gose, amasegonda 30 cyangwa ikibazo. Gilbert, mnatwumva? Gilbert nibaza ko afite ingorane. Mushika ntahe Paul Nkunzimana, mugira icyo muvuze ku bintu bishikirijwe. Mushika ntahe Adolphe avuga ko mu gihe cyose abanyapolitiki bazoja kuyaga batashize umutima imbere wo gukunda igihugu bizoba ari imfa gusa. Mu kanya gatoya, amasegonda 30.
Ego, murakoze. Izo Adolphe avuze kuri izo mu gihe abantu badafise umugambi wo kuzanira guharanira inyungu z'abanyagihugu mu gihe baba bari kwarunda inyungu zabo zonyine, ni ukuvuga yuko nta biganiro umuntu yumva yuko yoba mfagusa kuko nta mahoro agomba kujya aboneka. Nacyo gituma hakenewe yuko abantu bose bibaza yuko bagira politiki bohera inyungu zabo bakaziheba. Nicyo twavuze guhindukiza, bakaziheba bagahanira inyungu z'abanyagihugu, bagahanira amahoro. Nacyo gituma rero tubafite rero damarukokoma yigenga atakibazo na kimwe yotsa gusiga inyuma.
Ego, mireka duhe n'ijambo Mushenayi Deo Hakizimana mu kanya gatoya gose mu gusozera Deo icyumviro gishikirijwe na Adolphe kivuga ko ibiganiro atacu bizoshika ko mu gihe abanyapolitiki badashize imbere umutima gukunda abarundi n'uburundi
ibiza takunze abarundi bakabyerekana mu byavuga ifite amwake bashe zoshika byose badoshika ko byose gituma ibintu by'ibintu byatanu gusa rero mugabo ikibazo ni iki none byo bigira gutubu ubuzi cyo aho mpagaze na Isaac Frederick n'ibyo biri byegereje yaro n'ibyo byarusha nibaba bashobora kuzogenda kugira ngo bumvikane ingene ibiganiro bikurikira bizobera mu Burundi aho bisawa. Ingorane ntijya twami tuvuga yuko umutekano wa bamwe bamwe
ndabona akanya katujanye mu shyantahe Deo Hakizimana. Murakoze cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire. Turabashimira mwe Professeur Paul Hakunzimana kukanya mwaduhaye turashimiye n'abanyamanyu bi radio ijwi ry'America bashikirije ivyumviro vyabo n'ibibazo vyabo turashimiye engineer yadufashe mu ngabwe ivyuma tukadushimiye kandi na Fatu Kalala yadufashe kwegeranya ibiganiro murakoze mugire mugoroba mwiza n'amahoro mwese.